Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Yari yatanguriye kubigori ubu naho leta y'u Burundi iheruka gushinga ibiciro by'ibiraya umuceri n'ibiharage iryo shingwa ry'ibiciro ntarengwa by'ivyimbugwa hari icyo gyo bari mariye umurimyi icyo nico kibazo nyamukuru ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2026 ntwarante mu 2022 kigerageza kwishura nitwa Emile Nibasumba ndabahaye ikaze ku munsi wa mbere niho Deo Guide Rurema yatanguza icyese sekeza ryo kugurira barimye umwimbo w'ibigori umuceri n'ibiharage ni sekeza rigira kabiri inyuma y'ijyabaye mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze w'2021 ariko hoho hagugwa ibigori gusa umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema yagiriye ko ashira habona ibiciro byashinzwe na leta
intete z'ibigori ikiro azobara amafaranga amajana 8 igiciro mu biko bw'ikigo anagesa azoba ari 1,100 igiciro ku muguzi azoba ari 2,200 ku kilo ibiraya ikiro azoba ari amajana 7 ku murimyi mu kigo anagesa ntabyo rutegekanya kubikayo ariko ku muguzi ikiro ntikizoja munsi y'amafaranga amajana 9 umuceri usanzwe ku murimya ikirazo bari 1,200 mu kigwana gesa 1,500 hanyuma ku muguzi 2,200 umuceri mwiza w'intete ndende ku murimyi ikiro azaba ari 1,300 mu kigwana gesa 1,700 ku muguzi 2,400 ibiharage ibijone kiro azoba ari 1,400 ku kiro ku murimyi 1,800 muri anagesa 1,900 ku muguzi ibiharage by'ubwoko bumwe atari amajone kiro azoba ari 1,300 ku murimyi 1,700 mu kigo anagesa 1,800 ku muguzi ibiharage bivanze ikiro kumurimye azoba ari amahera 900 ku kilo 1,300 muri anagesa 1,400 ku muguzi
abarimyi bamwe bamwe bavuganya na bagenzi bacu bo muri Television Renaissance babona gute iryo shingwa ry'ibiciro by'ivyimbugwa
ikigo tukibonamwo ubusuma butunganijwe na leta kuko uyu munyagihugu w'umwirimizi nk'ubu dutanze akarorero ibiharage byoguzwe amafaranga 1,300 ku kiro ku isoko ubu bakaba bagiye kuzobigura amafaranga 900 muri numva ko ari ubusuma bwo kwiba wa munyagihugu muto wa muto usaba ko baduza ivyo biciro kugira ngo leta nimba ari umuvyeyi nyine ifashe wa mwana wayo wa munyagihugu w'umwirimizi atere intambwe nawe agira aho yigejeje kamenye agaciro k'inguvu umunyagihugu yatanze
amafaranga batugurira ari hasi cyane n'amafaranga twitugurisha ku isoko nk'akarorero kiro cy'ibigori amafaranga 800 ariko ku isoko n'amafaranga 1,000 none gute leta idutegeka ngo tugende kugurisha muri anagesa kandi ku isoko ariho hari inyungu kubera ko umuntu atovyitwara ku isoko akabigurisha ku isoko kandi leta isubika zosura kugurisha ikagurisha ku mafaranga menshi je rero nibaza yuko umuntu wese bomureka je yarimye akabishora hashatse ahabona inyungu
muri uyu mwaka uheze batugurira ikiro cy'ibigori amafaranga 680 ariko inyuma yaho twebwe tukaja kubirondera ku isoko ku mafaranga ashika 1,000 aho gahomba ko umunyagihugu umwirimizi kubazwa ngo ubona ko umunyagihugu umwirimizi hanze nosubira kwemera ubwo muri uwo mutego reka ntibyokunda igiti ntigikura mu gisho kabiri
ku isoko
abahinga bati
Faustin Ndikumana yize iby'ubutunzi ati suku ibiciro bishingwa
ibiciro by'ibiribwa by'indimu byabivana n'umwimbu n'umwimbu ingene ungana mu gihugu hanyuma ikindi ni ingene abashobora kubirangu ingene abashobora kubiranguza za transport ingene ziba zimeze kuko umwimbu ubonetse ahanaha naha abakomeza barawutora bakawurangura akawujana mu ntara ziba zidakwije umwimbu ingene rero amabarabara bameze ingene mu nzira bigenda ibyo by'ibitoro ibiki byose n'ibintu biza ku giciro ni ukubyumva icyo bita kudo products umuntu nyimba ibitoro byayibuze byamuzimbye nyimba mu ibarabara amabarabara kigora na kamari misi ibiri modoki kabupa byose namakuru transport agenda araja ku giciro na tutaretse na yandi mataxi usanga leta iriko ivyo rero byo bibanza kuba ngombwa mu kugira ibiciro ushobora kubona ingene bingana hambwa re kigwaje ico kigo gishasha kihari ke turakibona jewe sindabona ico kiba kiriko kira kirarenza ko cyane kuko ikigo kiza kugura umwimbo w'abanyagihugu kigaca kiwubika kigasubira kugurisha umwego kiriko kirunguka kisubira kugurisha ku bandi ayo majyana tushongera kunayo kugira kigiriki nibyo rero natumva kigasubira kusubira kugurisha kandi ku badandaza abadandaza basubira akazokugurisha ku munyagihugu urumva n'ubundi ntibyumvikana
kuri mikro y'abagenzi bacu bo kuri radio Inzamba Uwarongoye ishirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo yamenyesheje ko mu bisanzwe ibiciro bishingwa na bene bidandazwa mu mwidegemvyo
mu bisanzwe ibidandaza nka bene ivyo ni libre ni prinirize ziba ziri liberalize ha mu mwimbo ungene wabonetse ugaheza ugakora leta ikagerwa no kura yuko ibyamatransport bigenda neza amabara agenda neza byangombwa ama infrastructure ibyo by'ibitoro bikaboneka kugira biciro bigabanuke n'umwimbo re kugira wiyongere muri rusange ahandi ho kugura umwimbo ku giciro ari bugisizeho hanyuma ugacuvuga ngo nzosubira kukigurisha kuwundi kuwindi giciro akarusho ntikaheza kukaboneke cyane nibaza yuko umudandaza abikuye ahantu kure ategeza kunguka ategeza kugira iyo serivisi abantu barayibagira yuko ihambaye umuntu ntiyimbura gusa hari n'abategereza guca bitora bakaja kubidanaza bakabishikana habandi badashobora kuba bo bikura
leta ikabivuga ko muri ico gikogwa cyo kugurira umwimbu abanyagihugu izokenera amahera arenga imiliyaridi 87 z'amarundi ikazokironka inyungu mu kugurisha aha niho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 26 ntwarante mu 2022 kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho ubuta
cyari kiganiro ku isoko.